Tuashimire komandanya kumviriza Ijwi rya Amerika. Radio Ijwi rya Amerika isamira na Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Mu Burundi muri ko mutwumva ku mirongo migufi ya shortwave kuri metero 25 31 na 41. Mu Rwanda tukaba kuri FM Ijwi rya Amerika I Kigali 104.3, I Karongi ni 93.3, muri Uganda muratwumva tankomanzi kuri Voice of Muhabura ni FM 88.9 kubari Kisoro no micungararo ya Kisoro. Kwisi hose tu live kuri wezi tatu akaburungu radio yacu vewa akaburungu.com, Facebook yacu, Instagram, YouTube na X ni VOA radio yacu. Ikaze mu kiganiro muri sanga cuno munsi mwagiteguriwe kandi mugiye kugishikirizwa na Diana Nini Nahazwe ndi muri studio y'indwi ku Ijwi rya Amerika.
Muri sanga ni ikiganiro cy'Ijwi rya Amerika kibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya Afrika. Ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'Ijwi rya Amerika.
Cyo ndi mu ntara muyinga aho bita muri komine giteranye aho bitatura.
Ndi hano Kampala, Uganda.
Ndi mu gisagara cya Bujumbura.
Ni ikiganiro kimara isaha kuva saa 10 kugera saa 11 buri munsi kuva kuwa mbere kugera ku cyumweru. Nawe turagutumiye. Kurikira Ijwi rya Amerika aho uri hose, haba kuri radio, kuri telefone no kuri mudasobwa. Nawe turagutumiye. Tuziheze uraritswe buri munsi saa 10.
Uno munsi mu isaha yose muri isanga turayaga kukibazo cy'abapangaye kupangisha amazu abayapanze bayapanga gute, amategeko agenga ibyo gupanga amazu yifashe gute, apangaye barengerwa n'ayahe mategeko, hama abapangisha amazu nabo bagafata gute abo bapangiye. Muri video ndavye mu kanya ku rubuga rw'abagenzi bacu bakorera ikinyamakuru yaga mu gihugu cy'u Burundi bavuga bati namananiza hari haje gupanga inzu bakabanza kubaza aho sengera bakakubwira ko iyo nzu ironka muri mwidini rimwe bitagenda gutyo bakaguha amategeko bakakubwira bati utegereza ko washitse kuri no saha muri ino nzu panze nubwo ipanze hari amategeko agenga runo rugo. Niko vyifashe mu Rwanda bimeze gute, muri Kongo bimeze gute, abatwumva muri Rusaka na mwebwe harimwe abapanze turabiyaga ko twisanzuye mutubwire uko mubayeho nk'abapangayi ariko n'abapangishije amazu na mwebwe murashaka kutubwira izo mvune mugira mukura ko babapangiye ntibivuga ko abapangayi ari bo bama mukuri gusa. Amategeko agenga umupangayi n'upangishije muri make yoza gute yorohereje umunyagihugu apanze na nyene inzu turabigaruka ko. Umutumire rero twatumiye uno munsi kugira ngo dushobore kuyaga kuri kino kibazo cuno munsi ni umwe muri bagenzi bacu bo muri yaga, akaba yitwa Spajon Ngabo. Rero ajeje n'umuyobozi mpuzabikorwa mu runani rw'abanditsi yaga Burundi mu Kifaransa ni directeur executif à la plateforme yaga Burundi. Muri yaga Burundi bari muri sekeza bise ndumupangaye. Pajon, ikaze ku Ijwi rya Amerika kandi wakoze kwitaba uno butumire kugira ngo tuyage iby'abapangaye n'abapanze n'abapangishije.
Murakoze cyane Diane. Murakoze cyane. Murakoze cyane kudutumira kandi ndaramukije n'abari ko baradukurikira.
Yego, nuko turabivugana ko nabonye babyitabiriye ari benshi. Sinari nzi ko ikibazo cyo gupanga gihangayikishije cyane benshi barimo n'urwaruka ko bamaze kutwandikira benshi n'urwaruka. Cifashe gute rero muri rusangi upangaye ino saha twovuga ko yorohewe mu Burundi Gaspajo?
Ni kibazo gihambaye cyane, twovuga cyane cyane nko mu gisagara cya Bujumbura niho navuga yuko byibonekeza. Muri rusange ikibazo cy'uburaro kiba ari ikibazo gihambaye cyane ku muntu wese mu buzima bwiwe, ariko rero mu Burundi twovuga yuko hasanzwe ari ikibazo gifise ukuntu gihambaye mu buryo bw'umwihariko. Kubye kuraba ukuntu mu Burundi ubuzima bw'umurundi wabutunganije bivanye na nimico nimigenzo igenga barundi usanga umurundi ari umuntu afatanye cyane n'isi tuvuge ngo ibyo bita mu Faransa propriété foncière rero ugacusanga umuntu wese umwana aravuka agakura icyumviro cya mbere kiza mu mutwe yari karacubwenge avuga ati ndifuza kuba kinzu yiwanje rero ugasanga umwana ataracubwenge neza aravuga ati jewe nzokwiga niza amashure cyo nubaka inzu hanyuma mu nyuma nk'akazi nubake inzu hanyuma ngire ubugeni imbeho nkuze umuryango wanjye ako kantu rero ko kubaka inzu niko kerekana cyane yuko umurundi afatanye cyane n'ikintu cy'uburaro reka mbere no mu mico n'imigenzo y'abarundi baravuga bati irahuba ubakwe ikinone icyo kirado cifashe gute mu gisagara cya Bujumbura cyane cyane nuko usanga abantu baba benshi bahari baba babaye mu mazu bapanze aha Bujumbura uravye igitigiri cy'abantu bahabaye uzosanga ari bake bafite amazu y'iwabo mbere benshi bava mu ntara zitandukanye baba bamanitse kurondera ubuzima arabaje gukora ubuzi bw'ibiraka n'ibindi noneho rero ugasanga babayeho mu buzima bwo gupanga ibyo rero ugasanga uwo muntu umupangaye arafite ingorane ziterwa n'iduga ry'ibiciro by'amazu ugasanga inzu abagiye babitohoza ko berekana yuko mu kiringo kitarenga imyaka ibiri inzu yahora nko ku 150,000 usanga igeze nko ku 350,000
aho ni nkahe ni muri mu ntara zose z'u Burundi cyangwa ni za quartier twovuga ko nka Ngozi
ego nama quartier cyane cyane agize igisagara cya Bujumbura kuko usanga ariho icyo kibazo kimaze kwibonekeza rwose ariko kandi kiba ari kibazo kibonekeza mu bisagara bitandukanye bikuru bikuru by'igihugu nka Gitega Ingozi mu Rumonge icyo kibazo kirigaragaza mugabo hoho mu bisagara byo hagati mu gihugu ntibirigaragaza cyane cyo kimwe ni Bujumbura Bujumbura bigeze ku rundi rwego ruhambaye
abo bakora ibyigwa nk'ibyo byerekana ko inzu kugira ive kuri 150,000 ngende ku 300,000 mu kiringo cy'imyaka ibiri nuvuga ko yaduze kabiri birategwa n'iki ubutaka bwaduze amazi barihisha bayaduze biva kuki ahanini n'ubuzima butuma buduga bakaduza ayo mazu canke hariho ikindi gituma abapangayi abapangishije amazu baca badugiriza kuri ba nyene kubapangira
uretse yuko atavyigwa bihagije novuga yuko bisanzwe biboneka muri ico gisata c'ubuzima bw'igihugu hariho umuhinga mu mwaka yitwa Mbako mu mwaka wo mu 2011 yakoze icigwa yerekana yuko bivanye n'ukungene abarundi umurindi bariko kugwirirana hamwe ibyo bigahurirana n'ikibazo cy'ubukene bagenda bafise ugasanga benshi muri bo nugwaruka no munsi ibiharuro by'ugwaruka usanga batarenze imyaka 30 bari mu bice bya 60% by'abarundi acyayerekana rero yuko atagikozwe muri icyo gihe cy'uwo mwaka ati uzosanga ugwaruka ruriko rugenda rugana cyane ibisagara bimwe bita exode rural bari cyangwa no kurondera akazi cyangwa kurondera ubuzima ati mu nyuma rero hazoca hari ingorane z'ukungene abo bantu bashobora kuronka uburaro ati mbere icyo kibazo kigiye kwibonekeza cyane mu bisagara na cyane cyane Bujumbura twovuga yuko inyuma y'imyaka ishika iringa gatonya 10 icyo kibazo kijya kimaze kwigaragaza ku rugero unavuga ngo ruteye ingorane ngahe Bujumbura kuko usanga benshi mu bahabaye bariko baragira ikibazo cy'uburaro ugasanga bene amazu bariko bafata ingingo ataho zihwaniye n'amategeko ahari basanga abapangayi nabo bariko barabura iyo bata umutwe hirya no hino
urakoze ego unkundire turaca tubinoganza mu kanya ariko kubera ko mbona muhinga bw'ivyuma nadi yambwira ngo hari benshi baturindiriye reka tubanze twakira bari ku matelefone atandukanye imbere ko duca tugaruka ngaha muri studio tukayaga turahera kuri Dodi Dodieu Dodi ikaze ku ijwi rya Amerika
murakoze
uherehe ga Dodi
ndi Bujumbura
Bujumbura magana
Bujumbura mu bwiza.
Bwiza urapanze urapangishije.
Ndapanze.
Urapanze. Eh? Aho mu bwiza barabagora canke baraboroheretse.
Jose ofete badutegeza koroherezwa mugabo arije bicamwe bakatuzoya.
Yego, nuko rero uno munsi twagutumiriye Spajon n'umuyobozi mpuzabikorwa mu runani rw'abanditsi ya ga Burundi bari mwisekeza ndumupanga yirumva ko rirakuraba akabazo canke intererano.
Intererano. Nisanzwe upangisha muri kino gihe. Kwe kumenya ko umuntu amupangiye atari uwo ahinda. Alo?
Ego, turiko turakumva duga ku ijambo.
Akamenya ko atari uwo ahindaro ge afise inzu yiwe nawe aba muri uwo mwanya bari guhiwe. Akamworohereza nsanzwe iki gihe baguha mananiza mu kuguha iyo nzu. Ego sanga ego nibyo ariho izo atokwemera nkanye n'inzu mugabo agiye usanga hari mananiza.
Wowe ibyo uvuga ari nka mananiza ubona utanze nk'uturorero ibyo umaze kwibona ko nk'umupangaye ni nk'ibya hega dodi
akarorero no guha kari hafi kandi benshi bazi. Ni nko gufata umuntu ukamubwira ati uze gutaha amasaha naya ate kandi atazi ko akazi ukora ka kashobora kuba kabikwemerera ari nawe ukura n'amahera yiwe. Icya kabiri urashobora kuba ufite ibintu ukora mugabo ugasanga par exemple nka bariya abantu bavuza imiziki bagiye bafite amasidiyo mu makaritsiye. Ariwo nzi nigeze kubona batabura igitari kibihumbi mirongo itanu
bagitaburira nde
bagitaburira umuntu apanze akora akazi ko kuvuza umuziki. Urumva nk'uwo baba bamusubiza inyuma cyane kandi aribyo yaje ari gukora
bakakimutaburira kubera ko ntiyari amategeko none agenga igihe muziki ivuga n'igihe itavuga. Mwamushaka kubuza abantu kwiryamira.
Ayo mategeko nyine yagoye.
Urumva
ntahariho tuzi hazwi ko ariho akora igize gusa yaba hahari. Urumva niho bajya kurondera aho batakorohereza kandi aho bakorohereza bahari. Buriya ni byinshi mugabo urumva si niho
ngo ntacyo reka turaza kumuha akanya Spajon agica avuze kuri ayo makartiye usanga arimwo ibikorwa abandi bakabamwo ingene umupangayi n'upangishije babwiza kubana. Ariko gadodi akabazo nibariza nihuta nimba atari banga wewe kupanze urafise amasezerano kuhuza nanye n'inzu
masezerano ku munwa yo atandika.
Urumva rero iyo hageze ikibazo nta ubarenganije ubundi kuko ibyo mwavuganye bitanditse biragoye kumenya uko mubikemura.
Urarenganwa. Urarenganwa. Urarenganwa nk'ubu urashaka kubwira ati genda kandi ntuhari.
Aho nk'ubu ku muntu yakubwiye ati igihe cyose nzokenerera inzu nzoza ndayikwake ucumbisira.
Oya, ibyo biragoye. Ibyo ni mwabivugana ku muntu. Inakarero kizo ashobora mushaka kuvugana ku munwa. Ashaka kubwira ati sinkeneye kuryo kwinjiza inzoga mo iwanje. Kacuro nk'umushitsi ategereza ku nzoga kandi umva inyigize cyangwa ibinduru ntureba uwo mushitsi ntureba inzu yawe biragoye urabyumva muyo kanya.
Nuko rero urakoze cyane dodi kuduha ibyo byiyumviro byawe nk'uko Spajon yabivuze. Reka ugiraho ubahwe ngo nico bipfuza muri uno mugambi no kubipfuriza ku muntu wese yoruranigwa. Urakoze.
Urakoze
nawe. Yego, reka duce twakira na Claude ku yindi murongo wa telefone. Claude ikaze ku ijuru rya Amerika.
Murakoze.
Uherehega Claude.
Ndi Nairobi.
Nairobi, Kenya, vifashe gute?
Tumeze neza muri kano kanya.
Maze kubona mu kanya ndiko ndaraba amakuru ko umukuru w'igipolisi yatanze imihoho nawe nyuma yaho ejo perezida w'ico gihugu avaniyeho abagize leta bose. Muratunganiwe aho muri? Vifashe gute icuka?
tumeze neza muri uno mwanya amakuru nye turayabona kandi turayumva.
Reka twigarukire rero muri ibi byo gupanga no gupangisha akabazo kawe canke intererano twatumiye Spajo Ngabo niwo muri murunani rw'abanditsi ya Gaburundi bafise umugambi isekeza bise ndumupangaye akabazo canke intererano.
Bo nje ndavuga ku mpande zose ndavuga ku ruhande rw'upangisha nongere mvuga no ku ruhande rw'umupangaye mvuge no ni manange ni intererano mereye kubapangisha amazu ndavuga cyane cyane ibujumburi wacu no kuvuga amakosa hari ibujumbura umupangisha urasanga adafite amasezerano ntafite ibintu byanditse ku buryo yakiriye umupangisha abanza agasoma ayo amasezerano arabe ko ibyo bintu abishoboye cyangwa atabishoboye kuko nka karore bashobora kuba se nk'akazi ushobora gutaha bwije ugasanga wewe amasaha nabo bagizya ko aho hantu baye ako kazi kawe ntibizokunda yihubandanye ugakora kandi ariko gatuma wishyura ubaye icyo nicyo kintu cya mbere gihari usanga ari amakosa ku ruhande rw'ugiye gupanga nawe ugiye gupanga bisaba kubanza kubaza kandi ubwo rupango bagendera kuki binjira sangahe batahasangahe ku buryo udashobora gukererwa yari iyo utabibajije naho nyine wongere ugiriranire amasezerano n'uwo ugiye gupangira musinyiranire apana nk'uko dondi abivuze ibyo kumunywana nabyumva mushobora kurenganyana iyo mugeze imbere y'ababatunganirije ni byiza yuko upangisha cyangwa upanga mugiranye amasezerano
kugira ngo habone aho gira ego none udusangije nka ngaho onye Nairobi muri Kenya hoho zifashe gute kikabazo kirahari naho nyene nabonye amazu yabo bobo anatandukanye hari ya apartment menga nayiburaya niki ico kibazo kirahari canke imbere yuko mwinjira mu nzu hari amasezerano aba yanditse wayaranga ko bakagusohora
bo biravana na kayo munaherereye mu canke kavana n'inzu umuntu abayemwo hari inzu musanze inzu zinyine bazi zubatse n'amabuye cyangwa amatafari cyangwa ingorofa ibyo byose biza kugira ubwo rwandiko musinyiranye imbere yuko ngera aho hantu ko ibintu bagendera ko ubishoboye cyangwa utabishoboye ukabanza kubyiyemeza ariko naho nyine hari izindi zo nyine zimwe zikiri zisaga nyine winjira uvuga ati jyewe nta kundi umva bibaye n'uburyo bwawe nta kundi bubigenze reka mbemwo n'ibyanka nzobiba mu kunyene
urakoze ubwira umunsi mwiza Claude ngaho Nairobi muri Kenya
murakoze cyane namwe
ego nuko rero Spajo urumvise ibyumviro vya bamwe nabandi dodi mu bwiza Claude Nairobi ariko ndagaruka gato kuri uno mugambi ndumupangayi nubwo twa twabanje gusasiza ikiganiro tuvuga uko vyifashe muri rusangi ndumupangayi mwayumviriye kwero twa tubazo turiko turumva iganino haba muri Kenya haba mu Burundi nivyo mwatubwiye tugitangura ikiganiro igituma mwarayumviriye ahanini ni kubera iki
ego murakoze cyane cyane risekeza ndumupangayi twagiyumviriye bikomotse ubwa mbere na mbere ku butumwa twagiye turonka ku mbuga zitandukanye dukorera ko nkayaga aho rero usanga hariho abantu bariko barakwandikira ati turabasavye muri yaga mutuvugire icyijyanye bishika kure hariho umuntu yasohowe inzu ngaha mu byiza cyangwa mu nyakabiga gutyo uwundi ati byagenze ukunuku nuku ukaraba inkuru bakwandikiye tugasanga ni ibintu biba bibabaje rwose bigaragaza yuko abantu ntibazi amategeko bagenderako cyangwa amasezerano ari hagati akogwa hagati y'ubupande n'ubupangishije ntiyubatse neza cyangwa ntibanayasoma bamwe bamwe n'ibindi aho icyo ni kimwe cyatumye dushobora gukora iyo risekeza ryacu ndumupangayi icya kabiri ni uku kuntu abantu baguma bariko baridoga ku bijyanye n'ibiciro by'amazu kugira ngo biguma bidoga ugasanga mwenye inzu arafashe ingingo y'ukudubiriza ko mu gatondo ugasanga yakwandikiye yuko yahindutse ubu agiye kongera ku 50% ijana cyangwa yarenga hatarinze kugishwa inama ubusanzwe ari karayibamwo ngo bamuhe n'umwanya wo kuvyitegurira. Iyo ni ingorane ya kabiri. Ingorane ya gatatu ni bijyanye n'ingene usanga ubuzima muri rusange buriko burazimba, twavuga ngo muri rusange. Noneho rero kubera ko iby'uburaro ari kimwe twavuga ngo mu byankenerwa ntasubirizwa, umuntu adashobora kuba yokwibuza cyangwa yovuga ngo atacyumvise ndabandanya mbaho, usanga ari ngombwa yuko nacyo nyene tuvuga tuti abaduserukira bo gishira ko intuzenye umwitwarariko muhambaye kugira ngo abanyagihugu cyangwa abenegihugu babandanye babaho neza. Nizo mvuga twatse navuga ngo zadutumye twiyumvira gukora iyi sekirizo ndimupangaye kugira ngo ibyo bibazo byose bica habona nyine biganirwe ko n'abategerezwa kubimenya, reka mbere n'inyishu zikwiriye kuri kimwe kimwe cyose zishobore gutangwa, na cyane cyane hadashyizwe inyuma kumenya amategeko yoba hari agenga ibyo gupanga no gupangisha.
Urakoze cyane. Twakire na Jean-Marie. Jean-Marie ikaze kujugia Amerika.
Yego.
Uherega Jean.
Ok, ubu tuvuga na jewe ndi muruziba muri komine Kanyosha. Niyonje
Ruziba komine Kanyosha.
Yego.
Urumpanga icanka urapangisha ibyo bitagukundira nimba wumva libanga urashobora kuvyihorera ntacu.
Sasa ndi kuwumva neza.
Ndiko ndakubwira
mukonje bizinjana nkashanda bumva.
Ndiko ndakubwira nikwera ko numva uri kutuvuga isuri muri byinshi ahubwo banze uhagarika ibyo uri umwo kuko imigeri ibiri datereka tubanze tuyage. Nako mbaza urumpanga icanka urapangishije.
So ndende mupa jewe ndumuntu ndumupanga ndapa.
Ya kabazo kawe rero canke intererano.
Okay. Ama icyo nagomba kuvuga ni kimwe gikurikira, abantu bapfa abantu dupanze turahura n'ibibazo byinshi cyane, turahura n'ibibazo byinshi. Ibibazo bishobora guhura n'ibi bikurikira. Ushobora gusanganya n'inzu umupangiye, wamara kumupangira akakubwira ko ugomba kumuriha amafaranga kama wikiye mu gihe uyabuze ubimusiguriye ntabyumve, ukakisanga nawe akubwiye ati ko byanse kushobora kundiha akacyafata ingingo zo kukwirukana nagasanga ariko araguha amategeko aremereye akubwira ngo wakuriha hegiyerema nabo ukacyusanga birakugoye, ukagisanga amafaranga wakebye kugirane kuyaronga. Urumva izo n'ingorane duhura nazo.
Mugabo Gajama hinge gatonya ntavugiye ruhande rw'abapangishije, none washaka wiyo mudapanze nawe abafite amafakture rigarinda kuriha ahurumva ko umurengeye mugiye muvikanye ngo utegeza kuriha ukirengagiza nturihe, hari abandi bashobora kuriha numva umenga kutariha nabyo ntibisa neza umurenge.
Okay, byari kuba ari byiza mu gihe umuntu apangiye umuntu apangiye atahurana umupangaye na nyene inzu bagatahurana ku buryo washyize ingorane, umuntu akamubwira ati jyewe uyu munsi byanse sinayaronse ati nzoriha mu kwezi gukurikira akagutahura.
Aho okay, rekandike spajo abari we aca tubwira ukavyibaza hama ugira umunsi mwiza ngaho mu ruzibu.
Sawa, murakoze namwe kutuhamagara mugubwe neza namwe muheza.
Urakoze ubandanye ukora neza utwurimo turumva ko ari kurakora n'udukogwa tundi, kandi turashima abatwumva mwongera mukora bitwereka ko mudufise ku mutima cyane mukumva izi radio yacu mugihe muri ko murapagasa navyo ni vy'agaciro. Spajon wumvise Jean-Marie mu ruziba.
Ego cyane, Jean-Marie namwumvise ariko ni kuvuga ngo icyumvire cya Jamari kirahwanye cyane na bimwe nariko ndavuga kuko hariho amategeko asanzwe agenga ibintu bijyanye no gukota no gukotesha. N'amategeko ari mu gitabo twavuga ngo gisanzwe gitunganya ibijyanye n'amatati ibyo bitako civile mu gitabo cya gatatu livre trois mu ngingo ya 385.
Subiramo gato, ni ingingo ya kangahe?
385.
Ego.
Code civile livre trois.
Ego.
Muri icyo gitabo rero iyo ngingo niyo yerekana neza ibisabwa umuntu aba akose. urumva baramusaba nk'umukoresha neza ikintu aba yakose nka nyine cyo akagikoresha icyo basezeranye yisunze amasezerano bahanye bwa kabiri arasabwa kuriha amahera bumvikanye ku kiringo basezeranye ariko rero ivyo nibishira inyuma umwumvikano ku bisanzwe umwumvikano n'ikintu gihambaye nk'uko Jamari yari karabivuga birasabwa yuko abantu bagenda bumvikana kuko baba bafite icyo bahuriye ko rero ingorane aho zikunda kubera ni uko usanga yabanye n'inzu canke umupangayi umwe wese agomba kubitwara uko yishakiye atisinze amategeko kubera kutayamenya nkumbure canke kubera kwirengagiza canke kubera izindi ngorane asanzwe afise canke ugasanga bashikiwe n'ikibazo amategeko asanzwe ahari adashobora gutunganya mu buryo twovuga ngo butomoye adategekanya mu buryo butomoye rero ugasanga bamwe n'abandi bariko baravyitwaramwo mu buryo butabereye
haya akabazo nshengira ubunyene nshanda kagaruka ko mugabo kugira ngo Gerardine ntava shavura ko namutebeje ku murongo reka mbanze ndamwakire hama nshanda kukubikira ku kabazo mukanya Gerardine kaze ku ijwi rya Amerika
ndabumva
uhereka Gerardine
sindiwe ndi inosa
uri no samga kuri telefone yawe bambaye ngo ni Gerardine dusa nari numvume nga igezina ni ry'abakobwa
inosa ego niwe telefone ni yiwe mugabo nje ndayifise
ukoresha telefone y'uwundi muntu kira tuguhamagare
ni y'umugore wanje niyo mugore wanje
kandi tuba dukeneye abo bapfasoni nyene muri murisanga ntituronka abagore n'abakobwa tuba tubashaka ubucumu duha tubanze tuvugane hama abandi duce tu tubavugisha mu nyuma kugira ngo kwakunganisha bose gukunde sivyo
nagendaye gutwaye ku murimo ahubwo no kubera ngira ngo imirimo baba bafise keshi na keshi dasanga bariko barakwikirana amakuru kuri Facebook
uhavuga ngo gupanga biraba abagabo ntibiraba abagore niko bimeze
nukuri rimwe na rimwe urabona nk'iyo umuntu yubatse nk'inzu keshi na keshi ni gake usanga arabagore ariko bazipangisha usanga niyo umugore yayubatse ayishyira ku mugabo
reka reka ibyo ni bya kera twari kukiye ubuundi ego nuko rero inosa akabazo kawe kuri ibi turiko turayaga byo gupanga uherereho imbere yuko tuca tuvugana
nukuri ndi mu Buganda
urapanze urapangishije
no mu Buganda ndapanze ariko mu Burundi ndapangishije
aha umva uraza kutubwira byose nk'upanze nk'upangishije jako rero hamara akabazo ufise ubaza muri ya ga Burundi naho nyene turaguha kanya
urabona nk'ikibazo kiri mu Burundi muri iki gihe turimo iya hari gihe umuntu arondera udufaranga nka jewe nubatse inzu ndazubaka mfise gahunda yuko zizondabirira abana kugira ngo zibasomeshe ariko siko nabisanze ntabwo mu nyuma nahavuye nicuza nti amahera yanjye nashizemo iyo ndayakoresha ibindi ariko kimwe mwibyo no kubera inzu iyo yubatse ntihombe idabomotse ntihombe ugu mubona inzu yawe n'itaka ryawe nta ngorane ubuhageze yuko upangishije ndabafise ndafise imiryango ishika umunani
upangishije
amazu
umunani
nari yuko izonyigishiriza abana ariko rero ubuhageze yuko n'upanze naho umukuru yakubwiye ati singiri yonja wamusaba amahera ati ntayo mfise rero byaho bisigaye bigoye ukabura icyo ufata n'icyo ureka iyo mu mategeko ya leta y'i Burundi naho umuntu naho yoba guheraniye uramurindira akaguma arondera inzu ayirose kuko ntushobora gufata ibintu byo ngo bite hanze aca kwagiriza yuko hari amahera na ya mahera atayariyo kugira ngo bicarubure ukwegane kandi haca hafatwa nde mwene urupango kuko ngo nticemerewe yuko usohora umuntu ngo nuko aguheraniye
hama rero
inoho nasanze ari ibindi iyo upanze hariya i Burundi keshi uriha iyo avasi iheze ariko ubu ino bashaka yuko avasi hariya uriha nuko avasi iheze iheze ariko ino bavuga bati banzu marire avase hanyuma tutangura kuriha ariko i Burundi ubanza kumara avase keshi na keshi yo bacha bagenda niyagiye bagenda gutwaye nka meza 3-4 uko nta none uje kumwitwarira hehe.
Wowe rero uvuga ati abapangishije mu Burundi ni murabangamiwe cyane.
Turabangamiwe gose uko je nkaje hariho nk'abantu mubashika nka 3 nagerageje maze umwaka wose mvuga nti basi nimufume mugenda ugase jewe mu mpo inzu yanjye ariko bikaba ingorane ntibaguha kazoza kuyaguha aguheraniye nk'amezi 3 akaja kukwezi kumwe none ugire nturi mu musohore
hanyuma
ngamiwe rimwe na rimwe bogose
hama muri Uganda naho abapanze ku ruhande rw'abapanze naho bimeze gute
hangaha amategeko yaho kubisanzwe je mbono menga uko na leta ikibyinjiramwo abatware bacarabijamwo bakaguha iminsi iyo minsi heze yawe ucugenda.
Urakoze cyane Innocent kudusangiza icyo yumvira kuri kino kibazo nk'upanze muri Uganda agapangisha mu Burundi ugira umunsi mwiza. Ego
yego namwe murakoze.
Urakoze nawe Wispajon ngaruke rero kuri kakabazo nari ndakubika imbere yuko mfata Innocent yakore wumvise ko yakoresheje telefone ya madame wiwe Jean-Marie Muruziba ati baratugora hari nige tutaba turaronka amafaranga kuza kutudurihisha tutaronka amafaranga muri yaga none ntibazo havuga ati mwe ntimumva ko muri ko muravugira abantu bagorana rimwe na rimwe cakintu namye ndaba video ya yuge turanamunamutsa ahari ko aravuga ngo mu gupangisha babaza ngo ukoriki uhembwa ngahe numva ko ari byiza kubanza kubaza ukabazo none kugira ngo bya bibazo ntibyaduke kugira ngo inzu uyihe umuntu uri sure ko azoshobora kukuriha ku kwezi ku kwezi
aho hari kibazo gihambaye cyane ni umva nunga n'ufatanya n'intererano ya Innocent ari mu Buganda ahibye kutubwira ibibazo afite nk'upangishije kusanzwe ibijyanye n'uburaro muri rusange nikintu twovuga ngo kitategerezwa ikibazo kitategerezwa kurekeranwa abanyagihugu ngo bacitunganirize uko bacumva ni ikintu twovuga ngo leta n'inzego bakorana bategerezwa kugiramo ikiganza gikomeye bagatanga intumbero ingene ibintu bikogwa reka mbere bakanaherekeza bagafasha abanyagihugu mu gushobora kubitunganya no kubibanamo mu mahoro kuko numva nimba ishyirima gatonyi nashaka kumenyesha yuko haraciye ikirengo nibaza nk'icy'ukwezi hafi niba atari nk'inzu 3 hariho umutegetsi wo mu ntara ya Bujumbura yanditse atangaza yuko ngo abanyagihugu bo muri
Mutimbuzi
ngo batosubira gutanga inzu ngo ku muntu afite akazi katazwi cyoki bazo n'ikibazo gihambaye cyateye impari cyane mu bantu bakurikirana iby'imbuga hwaniro aho usanga bagiye babivuga ko ibitandukanye bakavuga bati none ubu rero akazi kazwi bisigura iki aka kazi bisigura iki mbega byaba bisigura ufise umushahara wa buri kwezi mbega uwo mushahara wowo nangahe kugira ngo ushobore gukura mwayinzu kuvuga yuko ari ikibazo kidasanzwe ku buryo uvuze ngo umuntu wese afite inzu yo gupangisha yame abanza kubaza yuko uwuje kumupangira afise akazi akahe mbere akanamusaba na kontra y'akazi amasezerano y'akazi nibaza yuko byogorana ahubwo ni kuraba nk'ako karorero Innocent yaduhaye uko bitunganije hiyo mu Buganda kuvuga ngo inzego ziba zirongoye igihugu nibyo bifise ububasha n'uburenganzira bwo gushobora gushyiraho amategeko bamwe n'abandi bategereza kugenderako baba bapanze baba bapangayi bagatanga intumbero bakavuga bati ibintu bigenda uko hanyuma uwupangishije ubigenza uko uwupanze ubigenza uko utarinze gushyiraho ibyo twokwita ngo ivangura kuko numva igitunze umuntu hariho abatunzwe n'ibiraka bayaronka rimwe na rimwe hariho abaronka menshi gusumba abandi kandi bayaronka rimwe rimwe uyaronka twovuga ngo buri kwezi ugasanga niwaronka make gusumba uyaronkera rimwe na rimwe numva bica bigorana.
Hama nk'umuntu yoba ariko arakumva ari kuko ino radio urumvirizwa n'abarundi n'abanyarwanda baba mu mahanga abari muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, Canada n'ahandi, naho nyene niko bimeze. Iyo ugiye gusaba inzu ahantu urashobora kugenda gupanga inzu, wagenda kuyipanga bakakubaza ati uhembwa ngaha, kugira ngo umve ko uzoshobora kuyaronka, utashobora kuyaronka ukagenda aho ushobora kuronka inzu yindi. Umuntu yokumva uri kuravuga gutya gacabwa ati Uburundi buri mu nzira y'iterambere ibindi bihugu birimo, kugira ngo ico kibazo gikemuke cy'upanga yafise n'udapanga yafise, se wo cumwishura gute Gaspard?
Nibaza yuko mu gihe inzego zijejwe ziba zatanze intumbero zigashyiraho n'ivyankenerwa byose kugira ngo baherekeze abanyagihugu muri icyo kibazo, nibaza yuko byogenda neza. Byogenda neza kuko ingorane ahiza kuberega ni hamwe usanga umuntu wese ariko abikora uko abyumva, akifata ingingo zihwanye n'amarangamutima yiwe. Ariko nkumbure ata ntumbero twovuga ngo abantu bose bategerezwa kwisunga kuburyo umuntu wese abijyamo abizi ihari. Urumva Innocent muri Uganda ariko araje kubwira ati jewe sinari nzi yuko bizogenda gutyo, sinari nzi yuko bizohera ndiko meze nk'uriko arabihomberamwo amahera nashizemo ntariko ndayaronka. Kiba ari ikibazo gikomeye kuko muri icyo gihe Innocent nuko nkumbure atari mu Burundi ngo ababana n'abapanga yiwe, hari igihe wasanga Innocent yatwawe n'agashavu ugasanga nkumbure harabaye n'ibyo gushira nako hagati yiwe nabo bapangayi bariko baranka kumubisa. Rero novuga nti biratahuritse yuko umuntu ku kintu ciwe afite uburenganzira bwo kuvuga ati ndagitunganya uku, mugabo hategereza kuba hariho umurongo w'amategeko yisunga, hakaba hariho n'inzego zitegereza kumutunganiriza mu gihe cy'ikibazo.
Yego, mbega ibi tuvuga biraba koma vamvuga kano biraba ya makartye yose hariho iyo turiko turavuga ngo ntutahe saa sita z'ijoro hamukaba wipangiye mu rugo rwawe atawundi muntu arimwo. Hariho nk'ibipangu kera twita ngo mu giti, hariya za Kiriri, za Kinindo, za Ruhero ahatandukanye, za Kigobe, usanga muntu nubwo apanze aba ari wenyine. Ibibazo turiko turavuga vyega muri rusangi bose canke vyega babandi bapanze mu makartye ntitwita yabaye abaye mugabo abamwo abadafise ubushobozi buri ku rwego rwo hejuru,
yaba aba mu mazu novuga ngo abamwo abadafite ubushobozi bwo kugeza ubu hejuru, yaba ababa mu mazu bipangiye ubwabo, hari igihe usanga bose ntibaba barafise ibibazo bibahanze bimwe cyangwa ibindi. Nanze nk'akarorero uba mu rupangu upanze urupangu rwose, no kuvuga ngo ntabana n'inyamiro rupangu cyangwa ntabana n'abandi muri urwo rupangu, urasanga nk'ikibazo cyo kumudugirizwa ko amahera ukazinduka wumva ngo nadugije ibihumbi ijana, ibihumbi amajana abiri gutyo, n'ibintu nawe bishobora kumukora ko n'aba aba mu rupangu rwa wenyine. Bajya nabo baba mu mpangu ziba zibayemo abapangayi benshi cyangwa babanamo na nyine rupangu, nibo kenshi usanga bariko barahura n'ibyo bibazo byo kuvuga ngo twebwe amasaha yatwatwugaye, hari abagera kure bagafata ingingo zo kugara amatara n'amazi, kagucira k'amatara n'amazi, hariho abo usanga bariko barafata izindi ngingo ngaha kirazira kuhakirira abantu, umva ufise
ariko
utahuba ntushobora kumwakira n'ibindi byinshi, kandi wari witwa ngo riha amahera ku kwezi.
Rero urakoze cyane Spajon. Duce dusubira ku murongo wa telefone aho tugiye kwakira Felix. Felix ikaze ku ijuru rya Amerika no muri Isanga, dusangire ikiyago. Felix uratwumva? Felix turi kumwe Nadia. Felix ariko bamuhinga bw'ivyuma ariko arambwira ko Felix hari, ariko si ndiko ndamwumva jewe, ntamwumva bisigura ko n'abandi batamwumva. Kadafi wewe uratwumva?
Yego ndabumva.
Uherega Kadafi kaze ku juri Amerika.
Ndi muri Kenya mu ntara ya Turkana West.
Turkana mumeze gute ngaho muri Kenya? No musi muri Kenya mwitabiriye ikiganiro cyane, turabashimiye.
Ego
herere
ujana kwijana kweli.
Ego ikibazo canke intererano
iza novuga jewe novuga kwijana n'abapanga ibe n'abapangisha, nuko buhoba amategeko nkuko mu bindi bihugu bibaho, kubera
mugihe umuntu afise inzu apangisha kuvuga akaba ari nk'umukristo nk'izisengero z'abakizwa akaba yanka inzoga yanka itabi akaba tuvuga ashobora kuba ari nk'umuyobozi w'isengero abayobozi w'isengero ni ngombwa nyine ntibashobora kwemerera ntibacanganya ibintu ibiyaro mutwe canke ibyo batuma bibacafuza mu ruhande bahagarariyemwo iyo bivuga imbere y'igihe kugira umuntu aje gupanga aze abizi yuko aho hantu hapanze udataha mu ijoro canke utazanaho ingeso mbi nk'ubusambanyi canke ngo unwe ibyaro mutwe hamwe wumva atabishoboye ahakaza karaba handi hantu yokota hama n'igiciro ku kwezi byo kuduza batabivuganye niwaza tubye atari byiza na leta yobijamwe kugira ngo ntagire umuntu aduguriza k'umuntu kwa muntu atiteguye bashobora kumuduguriza kw'amahera bisaba umuhe umwanya wo kwitegura kugira ngo arondere ahandi nkoba nk'amezi atatu imbere y'uko wabate mu mezi atatu ari imbere bisaba uzondi haya ama nawe akakipanga akayarondera yumvise iyo yashobora sawa yambe atayashoboye agaca ahandi hantu hazimbutse aca
urakoze ubwira umusimiza ngaho onye muri Kenya kata
ariko hama kubapanze kubapanga nabo nyine hari abantu nabo bisaba bubahe inzu bamenye ko atari gwawe iyo uri mu nzu y'undi muntu bisaba kumenya ko atari gwawe kugikugirira isuku kuriha nyene ku kwezi ibintu kwa mumbika ko ari kuriha ni ibintu udandazwa bisaba kuriha nyene inzu atari gwawe
urakoze cyane kuri ibyo byumviro byawe ngaho Nairobi muri Kenya nturi Nairobi ari kugira umunsi mwiza ego reka dusubire kwa Felix yaje ku murongo wa telefone yagarutse Felix uturibaza ko twumvikana Felix urahari Felix uduzijwe muhinga bw'ivyuma baracabona ko ukiri ko mugabo nturi kuratuvugisha uratwumvaga Felix Felix uratwumva
Hello
Felix twumva tuteko turumvikana neza kugira nta dutwara umwanya w'abandi bashobora kutuyagisha byoroshye reka nsabe muhinga bw'ivyuma bamuvane ko tuje kwindi mirongo hanyuma Spajon kadafi vyumviro vyiwe wabyumvise ariko akabazo ca nibaza muri ryasekeza ndumupangayi ngo amwarigeze kubaza ababitura muri babandi babandikira nimba ayo mananiza nk'umuntu akubwiye ati sinshaka kuzontahira ko sa stade d'ijoro jewe ndagupangishije ndabikubwira imbere ko ndaguha iyo nzu canke nza kuguhindura ko wamaze gushika mu nzu yanje barabivugana imbere
ibyo cyane barabivuga udusanga benshi mwene izo ngingo ni ingingo zifatwa twavuga mu buryo bwo kwiyadukiza ingingo twavuga ngo bwa mbere na mbere ziba zanditse ahantu mu mategeko agenga igihugu ingingo nimwe upanga ashobora gufata gutyo nyene kuko abaya byutse yifuza kwirinda ibigenzo agaca afata ingingo ni ingingo rimwe na rimwe usanga mukaba mwarasezeranye mu ntango kuko nk'uko abagiye bagira icyo bashikirije bagiye babivuga nibyo umuntu avuze ati jewe ibintu by'ibanze bigenda ukunuku n'uku birumvikana mugabo hatabaye n'indenza rugero umuntu akavuga ibintu wumva yuko byumvikana hariho abantu batwavuga ngo nkumbure bikika inyuma y'uko amategeko atabatomoye kuri ibyo bintu ugasanga bariko barashyira kuri icyo kibazo ugasanga bariko barashyira ingingo atabo zanditse rero kenshi ibitezo ibibazo uzosanga ari ingingo umwe cyangwa uwundi zinditse afata atabanje kubigira inama n'uwundi
urakoze cyane Spajon subire ku yundi murongo wa telefone ahari Mugisha Mugisha ikaze muri isanga
ukomeye neza
ego urakomega Mugisha
ukuri turashima
uherereye he
ndiye mu gihugu cya Zambia
Lusaka Zambia havugwa makinga aho mu Lusaka
na mahoro akariho gacanze n'akazuba gakeye
ya mwe mu gihe cy'imbeho mu gihe ngaho Washington DC ubushure dufise ntibugira uko bungana harashushe cyane
yee cyinde kugerangira nano kukwiye cyangwa igihe cya kimiraga naho muga nubu uye cyinshi cyane kiragabana
Mugisha none ngaho urapanze cyangwa urapangishije nimba atari banga
urapanze
wumvise ibyo turiko turayaga rero ijambo ni gwawe yabakabazo bazasparjon canke intererano ivyumviro no musi twabahaya kanya abapanga imisanzure.
Ego abo mwagize neza kwibuka abapanga kuko icyo cyo kintu ni nakiyamenya ni kintu gisanzwe muga miraje mu bare mu nyuma bakwiye ubwo byinshi cyane cyane mu bantu hirya Afrika bishimo abapanga icyo cyaba hano mu Sengara anga afite amabuye abari bake rero yabitanye mu gihugu cy'u Burundi niho nabonye asa n'abakubishaka byinshi cyane.
Ni kora twagiye kuraba uno mugambi wa ndi umupangayi mugabe imipaka ntitwayugaye ku ijwi rya Amerika turi mpuzamakungu twabifatiye imizi mu Burundi mugambi wibuza ko tuvyerekeza ku isi yose.
Ego mbiga nk'akarere ntanga mu bihugu tubayemo nk'akarere muri Zambia ndabangiye kuri gito usanga amaze kuvuga ahandi ukasanga ibigenzi muri make umupangayi muri ibi bihugu nka kujya bongo mu kiyane mokwe apangaye muri iki gihugu usanga aho bahinze kuko uko biri umupangaye muri iki gihugu urihira imbere y'uko winjira mu nzu mbere avayo kuri uyinjira mbere urariha kandi avayo ku itariki itangura urihi imbere nenga aho bisa n'ibitandukanye mu Burundi tujya kuriha inyuma y'ukwezi tuguhegize abo bariha imbere y'uko bagutangura ari naho akunda kuba ikibazo mu Burundi k'umuntu ibyo usanga ahegeje kwezi ajya kuriha atangura ukundi. Iyo kindi icyo kintu kirakunda kugorana mu bihugu byacu nk'u Burundi ariko muri bihugu uhegeje ukwezi amenya ugenda cyangwa uhaguma ngo n'uburenganzira bwa nikivuga yuko ukwezi ubayemo uba warahegeje kukuriha aza avuga ngo ko ntanguye ngo nzongere gukurikiza rero niho hakunda kuba akabazo cyane mu Burundi bisa mu Burundi turiha ukwezi ariko tuguhegeje ariko iyo turiha ukwezi ariko tugutanguye muzaba hose amategeko namwe ndibaza amategeko agenda abapangayi namwe nko muri iki gihugu cya Zambia iyo habaye ikibazo umenye n'inzu bigasaba ko akenera inzu atanga amezi atatu kuri miliyoni ku mupangayi kugira abe yiyoganije abe yarona ahandi kandi ayo mezi atatu ntabwo ajya mu yo ariha ni amezi atatu amuha ibyo nibyo bihabaye gucurumbuka imwe n'inzu akayikenera igihe nyine umupangayi nawe ashatse kwimuka abimenyesha iyo n'inzu ava yuko ukwezi kurangira
urakoze
bisaba yuko ategeze kugenda ariko uko kwezi
wowe urumva birafise uko aho onye muri Zambia birafise uko bitunganije mu mpera za kino kiganiro turaza kubaza Spajon nimba hariho inzira nk'abakore kuri kino kibazo cyane muri yaga Burundi turaza kubaza nimba hari inzira babona zojaho kugira ngo yaba upanze yorohegwe yaba upangije yorohegwe. Urakoze muri Lusaka Zambia ugira umunsi mwiza kandi abumva runo rurimi turiko turavuga tubashimire ko muri ko muradukurikira turazi ko muri benshi mutwumva muri ngaho Lusaka Zambia. Urakoze mugisha. Cyane cyane muzoze murazana n'abagore n'abakobwa tuba tubashaka muri bino biganiro biraryoha kuyaga na bose
tubamaze kub'umuryango bamaze kuba imiryango ubwo birahari ndetse n'ururimi rw'ikirundi n'ikinyarwanda mbona basa n'abariko barabimenyera cyane nawe bitangaje.
Urakoze rero ugira umunsi mwiza ngaho muri Zambia. Spajon muri yaga Burundi hari umugambi rero ariryo sekeza yandi umupangaye hama abapanze nabo iyo muyaga nabo bapangaye ntihari gihe mwumva ko nabo muzohavamo bagirira irindi sekeza nta mananiza mwumva azanwa nabo bapangaye muvugira.
Iri sekeza ndi umupangaye naho wumva umengo rivuga ku mupangaye gusa oyaha biravuga no ku nuko yavugira n'abapangishije kuko nabo barahura n'ibibazo muri kino kibazo kijyanye no gupanga no gupangisha. Twaragize amatohoza turasanga nabo nyine bafise ibibazo bahura navyo abapangishije amazu uri abatanga amazu yabo mugabo ugasanga bene gupanga ntibariko barabariha ku gihe bakabaheranira ugasanga inzu yabo bayifashe nabi n'ibindi bibazo nabo nyine bagenda bahura nabyo ugasanga rero ingorane ziriko zigenda zihura na bose yaba upanze cyangwa upangishije nibyo nk'uko bagiye babivuga n'abandi twarabibonye mu matohoza twagize yuko n'abapangishije nabo hari gihe usanga yahuye n'umuntu atamufatira neza nk'uko amategeko bitegekanya inzu yiwe. Ibyo n'ibibazo navyo nyine twagiye dushira habona muri nosete kuko twavyiganiwe na bene byo n'abahura nabyo kenshi.
Unkundire nkubitiza amaso gato kuri Facebook yacu kuko hariho na benshi batwandikiye, ndatora mu butumwa buke buke nitwomara bwose. Ndahera kuri ubuga Aziza Aziza yavuze ngo mubivuga ngo murabizi, ekada ufise abana ushobora kubura inzu bivanye n'ubwoko bwawe, ushobora kubura inzu kandi nye n'inzu bivanye n'ubukene afise, ashobora kukudugiriza kwa mahera ku kwezi ku kwezi, akakubwira ngo ubuzima busigaye bugoye kandi utamurusha ubuzima bwiza, biragoye n'ukuri, ariko na leta nta kintu ariko na leta nta kintu ifasha abapanga. Ibintu bya Aziz Aziza tubwiye nibyo, hari abapangisha barabiye ku by'ubwoko ga espage
je birahari mu byo abo twagiye tuganira muri bekeza bagiye batubwira. Ibya bindi twavuga yuko usanga hariho bamwe n'abandi baba mu bapanze cyangwa mu bapangishije bifatira ingingo atahuzihwaniye n'amategeko atandukanye bagenga igihugu cyangwa agenga mu bantu bwiza hagati y'abantu, ugasanga hariho uvuga ati jewe ntunzanire ubwoko ubu, jewe ntunzanire abari mu idiniri cyangwa utari mu idiniri ntunzane, jewe sishaka kuntangira amezuku cyangwa kuriya. Hariho ibintu ugiye kubyumva usanga biteye isoni, ibyo by'ubwoko by'ukuri birahari. Ejo hariho umuntu twahuye mu ibarabara ndiko ndatembera acambwira ati ni kuri rijyasekeza muriko murakora muriko muvuga ibintu bihambaye ntimushobora kwibaza ingorane dufise wewe mbere ni n'umukongomani. Ariko arambwira ati jewe nagiye kuba ahantu bakimbona acariyamiriza ati reka ntunzanire ubwo bwoko ngaha atwe ntitubwemera. Kubera iki? Bari bibagije yuko ari ubwoko kanaka sindinze kubuvuga mugabo ni abaza bumva ariko avuga igifaransa ati kumbe se murundi. Hanyuma ni ibibazo bikunda gushika, urumva hariho abemera abo banyamahanga, hariho abatabemera n'ibindi bitandukanye. Ibintu by'ukuri twavuga ngo nta mategeko abigenga ahari canke ni ibintu bikurira mu mutwe bihwanye n'amarangamutima yabo, ariko si ibintu byategerezwa kuba bigengwa n'amarangamutima y'abantu, ni ibintu byategerezwa kuba bigengwa n'amategeko yanditse.
Aziza Aziza muri muno butumwa bwiwe wumvitse aho yavuze ngo ariko n'amareta nta kintu ariko arafasha abapanga, yavuze amareta muri rusange. Mbwa twagiye mu mugambi wa ndumpanga ituvyerekeze mu Burundi kuri no nshuro, vy'ukuri ntaco leta ifasha kuri kino kibazo, kumenga hariho n'umugambi wo kubaka amazu wari warashizeho haraheze nuko ntibuka umwaka.
Twora nkumbure tugiye mu ndenza rugero tuvuze yuko leta atakikora kubera ko bwa mbere na mbere nari navuze yuko hariho amategeko ari mu ntungenye agenga ivyo gukota no gukotesha muri kijya gitabo navuze ko civile lise trois. Ayo novuga ngo ni nk'urufatiro amasezerano yo gupanga no gupangisha yoba yigenga. Ariko ikindi novuga ni uko haraciye umwaka neza na neza mbere hari mu kwa gatandatu k'umwaka uheze wa 2023 ubushikiranganji mu byo bujejwe harimo inyubako bwaramenyesheje cyangwa bwaratangaje ko hariho politiki bugiye gushyira mu ngiro yo guhangana n'ikibazo cy'iduka ry'ibiciro by'amazi mu bisagara. Bari baterekanye yuko muri iyo politiki bavuga yuko harimo umugambi wo kuzokubaka amazu angana n'ibihumbi 33 buri mwaka. Iyo politiki rero gushika ubu inyuma y'umwaka mu matohoza twagize biraboneka yuko atakirashobora gushikwako, kuvuga ngo nta nzu n'imwe irashobora kubakwa. Ariko ikibazo cyo kiguma gihari, rero ntitwovuga ngo leta nacyo
ibiki dakora tukubate irengere mugabo kukubera ko no gushiraho uwo mugambi ni gikorwa mugabo rero tukagahimiriza muri rimwe ruga muri rimwe ribesekeza ndumpangayi tugahimiriza yuko ushigwamo buryo kandi nk'akarorero mu mategeko agenga amafaranga leta iri bukoreshe haba mu yo mujyo iriko amafaranga ayo kirakoresha muri uno mwaka cyangwa mu yo itegekanye kuzokoresha mu mwaka uja ni naho haboneka amafaranga agenewe uwo mugambi kandi uwo mugambi kuvuga ngo witeganye gishika n'abanyagihugu nk'abose rero tuvuga tuti ni byiza yuko haba hariho imigambi nk'iyo ni byiza yuko bashoboye gushyira ayo mategeko mugabo gushyira mu ngiro mwene iyo migambi nabyo byofasha kurusha ego
mbega ivya indemnité de logement vyo vyifashe gute mu gihugu c'u Burundi Gaspard
ego ico naco n'ikindi twashoboye kugira gutohoza turacihuta kikora ko imihwezo ugiye kuraba nk'umushahara w'abafise akazi ka leta turafatira nk'akarorero umwihwezo twawukoreye ku mushahara w'umwigisha bamaze imyaka 14 ariko arigisha imyaka 14 muri ako kazi yigisha mu mashuri yisumbuye uwo mwigisha usanga uyu munsi ari muntu ashise nk'umuryango amaze kwibaruka nk'abana batatu cyangwa bane hanyuma ugazosanga afise umushahara ugenda mu mafaranga ibihumbi amajana ane na mirongo itanu na kimwe n'amafaranga amajana indwi uwo mwigisha ugiye kuraba mu mafaranga leta iba yamutegekanirije yuko azoba agenewe uburaro usanga ari ibihumbi ijana na mirongo inani ariko rero ikibazo kiba kihari iyo nzu y'ibihumbi ijana na mirongo umunani muri kino gisagara kugira ngo ushobore kubaza uwo muryango ubwa mbere na mbere iragoye kuronka uyonka hanze y'igisagara usanze ukorera nk'agace mu gisagara kico kiba ikibazo cyo kwiyunguruza ya mahera yose asigaye acaherera mu kwiyunguruza ntanke n'ibindi vya nkenerwa noneho izo nzu n'izishobozo zikunze kuboneka cyane kuko usanga tugiye tuvuge ngo urimwe twokwita realite mu kuri kw'ibintu kungana mu buzima nyakuri abantu babayemwo usanga inzu abayemo ari zimwe ziri mu bihumbi amajana abiri na mirongo itanu gutyo kugira ngo ashobore gutunga uwo muryango yigisha abana abarihe kwiyunguruza bajya ku ishure abagaburire abajyanike uzosanga ari mu bihumbi amajana abiri na mirongo itanu bishobora kubitwara ibice mirongo itanu na bitanu ku ijana by'umushahara wose
yego Spajano turiko turasa nk'abasoza kino kiganiro muri rero yaga Burundi inzira mutanga haba kubapanze kubapangishije no kuri leta ubwayo kugira ngo ibibazo biveho kuko numvise ko bihangayikije benshi cyane cyane urwaruka n'ikintu cyanangaje sinzi ko urwaruka nago bibaraba rwose ku rwego rwa gutya icokorwa mu majambo make mu munota umwe coba nk'icaye
eko kwa reka mbere kuri leta nkumbure kuri leta muri rimesekeza ndumupangayi dutanga ivyiyumviro cyangwa intererano zibiri tuvuga tuti nibashireho urwego rujejwe gutunganya ikibazo cy'uburaro no gushyira mu ngiro nkumbure imigambi leta iba ifise mu bijyanye na kino kibazo cy'uburaro kuko twibaza yuko nkumbure ivyo nafasha na leta kuvyungukiramo muri bimwe by'amakuru ahanabyo twavuze ku bijyanye n'ingene bene amazu rimwe na rimwe usanga bashobora gukwepa gutanga amakori bakajya umvikana nabo bapangishije ibintu bituma babafasha gukwepa gutanga amakori ibyo nabyo twavuze tukavuga tuti kugira ngo icyo gikunde gushyiraho urwego rugejwe gukurikirana no gushyira mu ngiro imigambi n'amategeko agenga ibyo gupanga no gupangisha
urakoze cyane
kuvuga
mu masegonda make
mu ngiro iyo migambi iba yabayeho kuri leta kugira ngo abanyagihugu babone koroherwa
urakoze
isezeranye ku mpaka inzu ibihumbi mirongo itatu na bitatu tuvuga tuti
Spajon Gabo, umuyobozi mpuzabikorwa mu runani rw'abanditsi ya Gaburundi, directeur executive platform ya Gaburundi, wakoze cyane kuza muri Murisanga kugira ngo tuyage ku vyuno mugambi wanyu ndumupangayi ejo nitwongera kuza uzotwita
murakoze cyane nokuri kandi natwe mwadutuma ko tuzokongera kwitaba murakoze cyane no kudukumira
ego dushimiye abariko ratwumviza bose kuri micro yari Diane ni nahazwe ikiganiro cyari muri studio y'indwi na Diatahana ingenieur Bob bari muhinga bw'ivyuma bakoze umusimiza kuri mwese.